Ijoro rya mbere mu iboro rikuru rya Mpimba umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yari yaye mu gice cy'abagore aho yashikanye hafi saa imwe z'ijoro aho bita muri pavillon nk'uko amakuru avayo abitumenyesha. Sandra Muhoza umumenyeshamakuru akora ikinyamakuru cyandika La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi ari naho asanzwe aba yafashwe ku munsi wa gatandatu uheze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko yari yitabye umugwizatunga akorera ku murwa mukuru wa Ngozi kugira ngo amuhe amakuru. Sandra Muhoza yoba yari yinjizanije imitima ariko mu nyuma ahitamo kwitaba ubwo butumire kuko bwari bujanye n'akazi kiwe ka minsi yose. Yamara ntawasubiye kumukubita ijisho. Inyuma y'iminsi ine aburiwe irengero niho abariko barakoresha telefone yiwe barungikira ubutumwa umugabo wiwe bumubwira ko Sandra Muhoza afungiwe mu biro by'iperereza i Bujumbura. Abanditse ubutumwa basavye umuryango wiwe ko wamushira impozu n'udukoresho tw'isuku. Yamara abashitse ntibigeze bamubona. Icyo bikoze abagize umuryango wiwe bagize amakenga ko yoba yarahohoterewe ubuzima. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rifise ni uko umumenyeshamakuru ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukanabumenyi bwa WhatsApp. Urwo rubuga rwitwa Burundi Media ruhuza abamenyeshamakuru, inzego za leta n'abandi. Nk'uko Ijwi rya Amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga, umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yashikirije icyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo. Umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati: urafite ibyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri cyangwa zitatu zayironkejwe? Sandra nawe yishuye ati: zitanu gusa. Oyareka ni nyinshi notanga. Ubundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati: nibaza ko byoba byiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye byofasha. Umuryango wiwe wikeka ko ari ibyo byatumye afatwa kubera ari nabyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza. Kuri uyu wa kane inyuma y'umutaga imbere y'uko ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yararengukishijwe muri parike nkuru ya Bujumbura, umuryango wiwe ukavuga ko atamushingwamanza bari kumwe. Inyuma yaho umuryango uvuga ko parike yamubwiye ko akekwa ko ivyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abagwanya igihugu. Umuyobozi w'ikinyamakuru La Nova Sandra Muhoza akorera Pascal Nayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe hatisunzwe amategeko. Amashirahamwe atanu hari nyagateka k'abamenyeshamakuru mu Burundi ariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo Sandra Muhoza. Muri ayo mashirahamwe harimwo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore. Mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero na sendika y'abamenyeshamakuru bakorera mu Burundi isaba ko amategeko yokurikizwa. Melchior Nchayenzi atwara iyo sendika yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Bujumbura.
Twavuga tuti si nkuru yatohoje ngo ashire iki gikumu ngo nje Sandra Muhoza nayitohoje uyayi twahise twabifashe nk'uko ari ugutera inkuru. Dusaba rero muri sendika yuko ubwa mbere leta iyo kwibuka yuko yatwemereye yuko kuvuga amashyaka azarapfungwa numva ngo apfungwa azira ngo yavuze ibinyibi mu mugwa wa WhatsApp havugwa vyinshi atari inkuru nyinshi twavuga ati n'ukuri ivyo bintu ntibitomoye ntibibereye gufungumisha amakuru icafuza ishusho y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Tugasaba ko rero cari kugwa atagisabye.
Ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RSF na komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru CPJ abona ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu Burundi bakora mu bwoba budasanzwe. Mudoki Mumo ajeje ibigambi mu gisata cya Afrika cya CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yakoze icyaha ikihe? Yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe? Yategereje guhabwa umwunganira akabonana n'umuryango wiwe bitagoranye? Ibi ni iterabwoba ririko yakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nk'aho leta ibabwiye iti: namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Umwe mu bamenyeshamakuru ari Bujumbura yavyemereye Ijwi rya Amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore, izindi nazo akazitangura monyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati hari n'abamenyesha makuru batwankiye kugira ico bavuga kuri iyo fungwa kugutinya ko nabo bohava bagira ico bagirizwa amashami bigenga aharanya gateka akazi na muntu yunga muri iyo mu kwiyamiriza ico yita inyuruzwa mu mpisho y'uwo mumenyesha makuru ifatwa n'ifungwa rya Sandra Muhoza rije rishimangira amakenga y'abungere ba Ekleziya Katolika ku byerekeye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro Sandra Muhoza afite abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we Florian Irangabiye w'abana babiri bahuriye ku caha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Irangabiye wewe amaze umwaka n'igice afunzwe Pierre Clavier Nkuru ku bijwi rya Amerika.